Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Tubibutse ko mushobora no kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Edi Rwema ubasuhuza, kandi mbahe ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yongabo, nanje ndabara kije ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Iki cyemezo rero kije ubona yuko kidushyize mu rungabangavu nabandi twari kumwe muri promosi imwe, twari twaranditse ibitabo dusigaje gusoza amasomo. Urumva umuntu abaratanze amafaranga menshi arenga miliyoni 2.
Uwo ni Peter Muyombano, umwe mu banyeshuri bo muri imwe muri za kaminuza zafunzwe, asaba Leta y'u Rwanda kubashakira ukundi bakomeza amashuri.
Umuryango w'ibihugu by'Iburaya watangaje imfashanyo y'imiliyoni 124 y'amadolari agenewe iterambere no gufasha abanyagihugu muri Sudani.
Komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cya Kenya yatangaje ko isubirwamo ry'amatora y'umukuru w'igihugu rizaba nk'uko byari biteganyijwe kuri uyu wa kane.
Kizza Besigye, umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Uganda, n'abandi bantu batanu bagirijwe kugumura abantu barekuwe uno munsi wa gatatu inyuma y'uko bamaze amajoro atandatu mu mvuto.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel,
urakoze. Edi, duhere ngaha muri Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje kuvyerekeye gukomeza imigenderanire n'igihugu c'Ubuhindi. Nibwiye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Rex Tillerson yabonanye uno munsi kuwa gatatu n'abategetsi b'Ubuhindi, harimwo umushikiranganji wa mbere Narendra Modi ku mugwa mukuru New Delhi mu rugendo muri ico gihugu. Rex Tillerson n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubuhindi baganiye ku bijanye no kugwanya iterabwoba, uruhara rw'Ubuhindi mu gufasha iterambere mu gihugu ca Afghanistan. Tillerson yashitse ku mugwa mukuru w'Ubuhindi New Delhi inyuma yo kwagendeye Afghanistan na Pakistan. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yakiye neza imigenderanire itari komera kurushiriza hagati ya igihugu ciwe na Amerika. Amenyesha ko igihugu ciwe na Amerika bifise imigambi bihuriye ko kubijanye no kuzimanganya iterabwoba hamwe no kugarukana amahoro n'umutekano muri Afghanistan. Amenyesha ko imigenderanire ikomeye hagati y'Ubuhindi na Amerika bidafitiye akamaro gusa ibyo bihugu bibiri, ko yamara bifise n'ingaruka nziza ku mutekano n'iterambere ry'akarere n'amakungu.
Komisiyo y'amatora mu gihugu cya Kenya yatangaje ko isubirwamo ry'amatora y'umukuru w'igihugu rizaba nk'uko byari biteganyijwe kuri uyu wa kane. Ibyo byemejwe nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga runaniwe kuburanisha urubanza rw'abifuzaga ko ayo matora asubikwa. Byari biteganyijwe ko urukiko rwumva ikirego cy'abifuza ko amatora asubikwa, ariko ntibyashoboka kuko umubare nkenerwa wemerewe n'itegeko utari wuzuye. Perezida w'urukiko rw'ikirenga David Maraga yavuze ko mu bacamanza barindwi bagize urwo rukiko ko babiri gusa aribo babonetse, kandi itegeko riteganya nibura batanu. Mu kwezi kwa cyenda nibwo urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Icyo gihe rwategetse ko amatora asubirwamo. Ayo matora yari yegukanywe na Uhuru Kenyatta atsinze Raila Odinga bari bahanganye. Hagataho Bwana Odinga yamaze gutangaza ko atazitabira amatora yo kuri uyu wa kane. Mu ijambo yagejeje ku bayoboke be mu murwa mukuru Nairobi, Odinga yabahamagariye kutazitabira ayo matora. Yabasabye kuguma mu ngo zabo, yongeraho ko bagiye guhindura ihuriro ryabo rya NASA rikaba umutwe wo guhangana, basaba ko amatora ya perezida asubirwamo nibura mu minsi 90 iri imbere. Yagize ati, nta matora harejo. Mu ijambo rye amaze kugeza ku gihugu mu kanya gashize, Perezida Uhuru Kenyatta avuze ko amatora yo ku munsi wejo akwiye kuba impamvu yo kwereka amahanga ko Kenya ari igihugu gishize hamwe kandi kirimo demokarasi imaze gushinga imizi. Yavuze ko abamaze kugaragaza ko batazitabira amatora ari uburenganzira bwabo, ariko ko badakwiye kubikora bica amategeko cyangwa babangamira uburenganzira bw'abandi. Yavuze ko abazagerageza gukora ibinyuranyije n'amategeko bazakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Yahamagariye abanyakenya kujya gutora mu bwinshi.
Hafi yaho muri Uganda, Kizza Besigye munye politika atavuga rumwe na leta yaho n'abandi bantu batanu bagirijwe kugumura abantu we nabo bantu bareko no musiko gatatu nyuma yuko bamaze amajoro atandatu mu mvuto. Besigye yahagaritswe mu ndwiheze inyuma yo kumwe mu bashigikiye batavuga rumwe na leta yishwe igihe hari ko habimyerekano abategetsi bari bavuze ko iciye kubiri n'amategeko mu gisagara ca Rukungiri. Abari mu myerekano bari ko biyamiriza umugambi w'umugambwe uri ku butegetsi uguhinyanyura ibwirizwa nshingiro mu ntumbero y'ugukuraho imyaka abarondera kwiyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu badategerezwa kurenza kugira bitoze. Ivyo vyotuma President Yoweri Museveni yitoza mu kiringo kigira gatandatu yikwirikiranya mu mwaka w'2021. Mugisha Muntu, umutegetsi akomeye mu mugambi utavuga rumwe na leta Forum for Democratic Change, yamenyesheje ko Besigye n'abandi bantu batanu barekuwe inyuma ko batanze ingwate itari y'amafaranga y'agaciro k'imiliyoni zitanu z'amashiringi. Umupolisi mu karere ka Rukungiri Eli Mate yatangaje ko abo bantu batandatu bagirijwe kugumura abantu ngo bahangane n'umupolisi. Abo bantu bateye inzu y'uwo mupolisi baronona imodoka yiwe. Bagirijwe kandi ko bagirishije ikoraniro mu buryo butemewe n'amategeko. Abo bantu ko ari batandatu bahakanye ibyaha bagirizwa. Bitekanijwe ko bitaba sentare mu gisagara cya Rukungiri ku itariki 8 z'ukwezi kw'11. Katizwi ya Amerika Washington DC mwandanya kumviriza makuru yo hijyano hino twabateguriye tubandaniriza ku indi nkuru yake ya Afrika. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya watangaje imfashanyo y'imiliyoni 124 z'amadolari agenewe iterambere no gufasha abanyagihugu muri Sudani. Ugwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya watangaje ku munsi wa mbere kwa amafaranga azokoreshwa mu bikomeye byihutirwa mu bijanye n'ibifungurwa, isuku, amagara y'abantu n'indero. Umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'Iburaya ku bijanye n'imfashanyo yatangaje mu rugendo yagize mu ntara ya Darfur mu manuko kw'imfashanyo ikenewe ku Banyasudani bavuye mu byabo n'impunzi zavuye mu gihugu cya Sudani yo mu manuko. Amenyesha ko iyo mfashanyo izofasha abantu bageremewe kurusha abandi. Kubwishyirahamwe mpuzamakungu ONU, abantu miliyoni 4,800,000 barakeneye imfashanyo muri Sudani, benshi muri bo bari mu ntara ya Darfur.
Mu gihugu cya Somalia haravugwa igitero cyahitanye abantu barindwi barimo abasivili batatu, umusirikare w'ingabo z'umuryango za Afrika zunze ubumwe AMISOM n'abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabab. Icyo gitero cyabaye mu nkengero z'umurwa mukuru Mogadishu, kikaba cyabanjijwe n'igisasu cyari gitezwe ku modoka y'abasirikare bashinzwe kubungabunga amahoro ba Afrika yunze ubumwe nk'uko byemejwe n'ababibonye. Lieutenant Colonel Wilson Rono uvugira ingabo za AMISOM yemeje ko umusirikare waguye muri icyo gitero aturuka mu gihugu cya Uganda. Umwe mu basivili baguye muri icyo gitero ni Jafar Al-Muhammad, uyu yari umunyamakuru akaba n'umwarimu w'Icyongereza. Umuyobozi w'ishuri yigishagaho yemeje urupfu rwe, avuga ko yishwe arashwe mu mutwe. Umuvugizi wa AMISOM yavuze ko atakwemeza niba abo basivili barishwe n'ingabo zabo cyangwa se iz'abarwanyi ba Al-Shabab. Ihuriro ry'abanyamakuru muri Somalia ryamaganye urupfu rw'umunyamakuru mugenzi wabo.
Tugaruke muri Amerika, aho perezida waho yagaye uno munsi kwa gatatu abasenateri babiri b'abarepublika bamunebaguye bikomeye kugene yigenza mu biro vyiwe Maison Blanche. Tangaje ko impamvu batazosubira kwitoza mu mabanga y'ubusenateri ari uko ata amahirwe n'amake bafise yo gusubira gutorwa. Perezida Trump umuvyeyi yatangaje ku rubuga Twitter yavuze ko Jeff Flake wo muri leta ya Arizona na Bob Corker wo muri leta ya Tennessee muri iki gihe badafise amajwi y'abanyagihugu mu mareta bavamwe. President Trump yatangaje ko uretse abasenateri Flake na Corker, inama yagiranye n'abakenguza amateka b'abarepublika mu nyubako y'inama nshinga amateka ejo kuwa kabiri yagenze neza.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho abanyeshuri bigaga muri kaminuza eshanu zafunzwe burundu nyuma y'igenzura ryakozwe n'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru, baravuga ko binjiye mu gihombo batazi uwo bazakibaza. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumutakabo yiri mu Rwanda yadukurikiraniye iyo nkuru.
Amashuri guverinoma yemeje kumugaragara ko yafunze burundu ni Singida Technical Education Society Rwanda, iherereye ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali, Rusizi International University na Rusizi Polytechnic of Applied, iherereye mu karere ka Huye, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology ndetse na Open University of Tanzania yakoreraga mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Muri ibi bigo abanyeshuri barimo kurangiza, abandi bari bakiri mu myaka itangira. Gusa ntitwabashije kubona imibare y'abanyeshuri bose bigaga muri ibi bigo byafunzwe, kuko abakozi b'ikigo cya leta gishinzwe imyigishirize twagerageje kubaza nka batatu batwoherezaga kuba bakuriye ko aribo bemerewe gutanga ayo makuru, birangira tutabonye abo bayobozi kuri telefoni zabo zigendanwa. Peter Muyombano ni umwe mu banyeshuri bigaga muri kaminuza zafunzwe. Ishuri yinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu atanze amaka yabo gasaga miliyoni ebyiri n'igice mu mafaranga y'u Rwanda. Ubusanzwe uyu munyeshuri wari warize itangazamakuru avuga ko yifuzaga kugira impamyabushobozi yo mu cyiciro cya gatatu mu bijyanye n'itumanaho. Kuri we ndetse no ku bandi bagenzi be bahuje ikibazo gufunga amashuri yabo kandi leta yari yaremereye gukorera mu Rwanda, basanga leta ikwiye kubashakira ukundi bakomeza amashuri.
Iki cyemezo rero kije ubona yuko kidushyize mu rungabangabo, n'abandi twari kumwe muri promosi imwe twari kwaranditse ibitabo dusigaje gusoza amasomo, urumva umuntu aba yaratanze amafaranga menshi arenga miliyoni ebyiri, bwo ntuvuze umwanya, ntuvuze n'umusaruro umuntu aba yiteze kugira ngo buryo umuntu yize, birumvikana hari icyo aba yitezemo. Ni ikibazo rero gikomeye, ubu icyo umuntu ari kwibaza aribaza ati sagiye gukurikiraho iki.
Twebwe nk'abanyeshuri icyo twifuza kuri leta ni uko yakora ibishoboka byose nk'uburenganzira bw'umwana, kubera ko umwana w'umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwiga, bakadushakira uburyo ki twakongera kwiga mu buryo bwo kugira ngo natwe tubashe gutera imbere no kuzamura igihugu cyacu muri rusange.
Muyombano yemeza ko iki gihombo abanyeshuri batewe no guhagarikirwa ibigo bigagamo byabyozwa leta kuko riha ayo mashuri uburenganzira bwo gukorera mu gihugu.
Ubundi yo leta bahaye umugisha ngo batangire, natwe icyo gihe turabizera. Twebwe kujya kwiga twabibonaga nk'amahirwe kuko twari tubonye ahantu twiga ibintu ubundi twari twarabuze aho twigagewe nihereyeho. Kandi noneho ukabona n'ishuri leta n'ubundi iba yaremereye kugira ngo ritangire. Njya numva wenda abayobozi bavuga ngo n'umunyeshuri cyangwa umuntu wiga nawe bifitemo responsabilite, ubwo buri muntu wese avuga uko abyumva, ariko njye numva responsabilite y'umunyeshuri yabiri hasi. Umuntu haramutse hari uwakishyura icyo gihombo kirimo, ntekereza ko yaba leta uruhande runini kuruta uruhande ko rwabo rw'umunyeshuri cyangwa umubyeyi.
Hari icyo leta irimo kubafasha nyine mu rwego rwo kuva muri icyo gihombo?
Kugeza ubuge ntacyo ndabona.
Mbere yo gufunga aya mashuri makuru atanu, ikigo cya leta gishinzwe imyigishirize cyari kimaze amezi agera kuri arindwi kibikorera isuzuma. Leta ivuga ko yafashe umwanzuro wo gufunga ibyo bigo kuko yasanze ireme ry'uburezi ryahatangirwaga riri hasi cyane. Bimwe mu by'aya mashuri yagombaga kuvugurura harimo abakozi badafite ubushobozi, kutagira ahantu hahagije ho kwigira, kubura ibikoresho n'ibindi. Bwana Budara Baguma ukuriye ireme ry'uburezi mu nama nkuru y'amashuri makuru avuga ko nk'abashinzwe uburezi mu Rwanda biteguye gufasha abanyeshuri batagize amahirwe yo gukomezanya n'ibigo byafunzwe.
Icyo turimo kubafasha ni uko ibigo tubiteguza yuko mushobora kwakira ubusabe bwo kwiga mu bigo byanyu. Icya kabiri, no mu bihe bisanzwe iyo wenda uhisemo kwimuka niba wigikiraga mu kigo runaka, hashoboka ibintu bibiri: kuhita utangiriraho bari wajeze cyangwa se gusaba gusubiramo amwe mu masomo. Ibi rero biri mu burenganzira mu bushobozi ariko no bushishozi bw'ikigo. Ni ukuvuga ibigo n'ubundi bigomba kuba bifite uburyo bwo gushishoza ati uyu munyeshuri ushaka gutangira umwaka wa mbere cyangwa ushaka kugira ngo yimukane amasomo yari yahawe mu kindi kigo. Ibyo rero biri mu nshingano biteganywa n'ibigenga admission.
Uyu muyobozi avuga ko ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru kizakomeza gukora igenzura kugira ngo harebwe niba nta kaminuza n'imwe itanga ubumenyi buri munsi y'ubwujuje ubuziranenge. Muri kaminuza icumi zari zafunzwe, eshanu gusa nizo zafunzwe burundu, izindi eshanu zuzuza ibyo zasabwaga zirafungurirwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho mu Burundi uyu munsi abavugizi ba leta harimo wa leta n'umukuru w'igihugu baremesheje ikiganiro kuri uyu muhingamo bavuga ko baja baberekanye ibinyoma 10 leta y'u Burundi yabeshewe n'abansi ngo bayo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge buri kaneza niho yari Eloge wiriwe
amahoro neza Fidele
wo tubwira ibindi byavugiwe
yego me Fidele imbere ko nja kuri ibyo binyoma abavugizi b'inzego zitandukanye za leta harimo igihugu n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo nkuko bivuze baje mu kiganiro bavuze ko Uburundi bwamye bubekerwa kuva imbere y'uko buronka intahe yo kwikukira aho abakoloni babeshera umugano wa Rudoviko rwa Gasore bakamwambika amari menshi cyane kugira ngo bamucyoze abarundi bareke kumukurikira banavuga kandi ko na Ndadaye yarondeye intahe demokarasi mu Burundi nawe nyene abakoloni bamucyojeje cyane bavuga ko yari afise umugambi wo kumara abantu mu Burundi na cyane cyane aho mu bwoko bw'abatutsi ngo umugambi yagiye kwigira muri za Komoro mu nyuma rero bahavuye bajya ku nyoma 10 nyamukuru babona Uburundi bwabeshewe kuva mu mwaka wa 2015 haba injyana za politike zaturutse ku kiringo cy'umukuru w'igihugu gusubira kwitoza hanyuma rero aho bafatiye cyane mbere icyambere bavuze ni ibijyanye n'amasezerano ya Arusha aho bavuga ko muri aya masezerano ya Arusha abansi b'u Burundi bayitwaje ko yaho nyanzwe ariko ataho nyanzwe ikindi bavuze ni uko abansi b'u Burundi berekanye ko Burundi hagomba kuba ihonyabwoko ry'abatutsi ariko iryo honyabwoko batigeze berekana ibyemezo gusa ngo bakavuga ngo dufise amakuru y'ukwizerwa ko iyi genocide ishobora kubaho nk'uko yabaye mu Rwanda aho ngo bagereranije amaradiyo iradiyo yitware ma FM n'ugwaruka rw'umugambi w'ubutegetsi imbonerakure bakarugereranya n'interahamwe iyo radiyo nayo bakarigereranya n'imwe muri korine mu gihugu cy'u Rwanda banavuze kandi ko ubutegetsi bw'u Burundi bwabeshewe ko bwinze ibinogo byo kuzosukamwo ibinogo rusange byo kuzohambamwo abatutsi bazokwicwa ko inzego z'umutekano n'abazigize bagiye babesherwa cyane ko bakoze amabi mu kwica abantu no mu guhohotera abantu kandi nk'ibiringo rimwe na rimwe nk'akarero katanzwe na Colonel Gaspard baratuza mu mugizi w'igisirikare cy'u Burundi yerekanye ko hari abasirikare bagiye babeshyerwa mbere ngo bankigwa no kujya muri bya bikorwa bya ONU by'ukugarukana amahoro n'umutekano nka za Somalia na Centrafrica n'ahandi kandi biboneka ko ibyo byaha babagiriza ko bishe abantu batari mu gihugu bari nko kwiga banavuze ibindi rero Fidele aho bavuze ko ugwaruka rw'imbonerakure rwabeshyewe cyane ko rwagiye mu myimenyerezo ya gisirikare kugishwa kwica abantu kugeraho barufata nka milice kimwe bita milice no kuvuga ko ari umugwi w'abagwanyi ariko bo bakavuga ko atakinda babivuze bari bagamije guha ishusho y'ibikoko izo mbonerakure kugira ngo abazanka baziraremo abandi nabo bazihunge icyanyuma bavuze kavuba nuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari mu bakuru b'igihugu bashyizwe ku rutonde n'amatohoza y'amenyeshamakuru mu byo bita Panama Papers ko ari ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu ba Afurika bitungishije rwihishwa bajyana amafaranga mu bihugu byo hanze kandi akaba afite ngo amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari icyari kinyuma cyambaye ubusa ko umukuru w'igihugu amahera nayo afite ashyira mu mabanki yo mu gihugu n'iyandi mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana nta kuko bagize bati yabonye akarorero kuri ba Mobutu na ba Kadafi anaho bari bafite amafaranga menshi abakoloni abuye bayikora ko kandi yabesha ibitabereye atikira noneho ku icyerekana 90% ubutunzi bw'umukuru w'igihugu buri mu banyagihugu w'abarundi nyene
abo bansi boba badomye kurutoka bari bo
ego me Fidele abansi naho nyine bavuze nyamukuru 10 ku isonga haje ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya haza amashyirahamwe amwe mpuzamakungu haza ibinyamakuru imwe mpuzamakungu haza n'amashyirahamwe yigenga hamwe mu gihugu Burundi amwe yiyamirize ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu haza abamenyeshamakuru bo mu gihugu hagati haza na wa mugwi wa mbere wagira amatohoza ku bijyanye n'ibyaha byabaye mu Burundi kuva mu 2015 witwa Enid haza kandi na wa mugwi w'abahinga batatu ba gushyikiriza icyegeranyo ku byaha byakozwe mu Burundi haza na bamwe mu Barundi batavuga rumwe n'ubutegetsi aho bita batsinda umuja haza kandi n'umugwi uje kwa cyakazi na muntu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa hahereza rero abashatse guhika ubutegetsi abo nibo bavuze 10 nyamukuru b'ababeshi babeshye igihugu cy'u Burundi kandi n'ubu babandanya gucandika ibara
hari ingingo bavuze leta y'Urundi igiye gufata
Fidele mungingo cyane cyane ntaraje ku ngingo no muvuga nti ahubwo bavuga iki bavuga ko atakindi kintu ibi binyoma bigamije atari ugushaka guhirika ubutegetsi no gushaka gushyiraho ubutegetsi buyoboka abakoloni hamwe rero no kujyanisha abategetsi n'abanyagihugu na cyane cyane gushaka guhararika ishusho y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza muri make bavuga ko iyi ari intumbero y'ibi binyoma hanyuma rero imwe mu ngingo bavuze ikomeye ni uko Burundi nk'uko bizwi isanga ryarindi gushika ejo isaha 6 z'ijoro Burundi 6 zigeze umusogondo uzokurikira buzoba buvuye muri yashyira hamwe mpuzamakungu mpanabyaha yira HCPI abandi bita ICC ibyo mbere abari bateje ibiganiro banasaze abanyagihugu bari bahari bareshi hafi y'igihumbi na 5 n'ibihumbi 2000 bagize ubuhanini n'urwaruka n'abarundi bose uko byariko bica kumbonesha kure radio na televiziyo z'igihugu n'ibindi binyamakuru basi basaba yuko ku munsi wa gatandatu bazaje bakajya mu
myiyerekano
yo gushima igihe leta yo kwikura muri iyo sentare
urakoze yari eloge buri kaneza
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Leta y'u Burundi isaba abakora mu itangazamakuru gutanga intererano mu rugamba rwo kurwanya indwara ya malaria. Ivyo byasabwe n'abayobozi b'umugwi w'igihugu ugenewe kurwanya malaria mu nama bagiranye n'abamenyesha makuru i Bujumbura. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Igikorwa cy'umumenyesha makuru ni ntangere mu kurwanya malaria urongoye umugambi wo kurwanya malaria ku rwego rw'igihugu avuga ko amaradiyo n'ibinyamakuru bidafashije mu gushikana ijwi kure ibikorwa byo kurwanya icyo kiza ataho byoshika muganga Darius Habarugira arongoye uwo mugambi yiteze byinshi kubamenyesha makuru bitavye ugo ruganda
cyo tubiteze ko nuko mudufasha kugira ngo dushikirize ubutumwa bene gihugu nkuko twaheruka gutanga umusegetera kugira ngo bamenye gukoresha neza uwo musegetera icyo wagenewe ama mudufashe kugira ngo mubwire abene gihugu ari urwaye ashobora kuja kwa muganga hakiri kare kandi kugira ngo abindi bikorwa twimirije gukora mu ntara ya Muyinga ngo zitwimirije gupompa kugira ngo ejo tukabikora ko bwo butumwa bushobora gushikira abene gihugu
mu gihe marite mitongora mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya kiza sida bwemeza ko hari abirukira barumenyi abo nabo bakasiga ubuzima muri urwo ruganda hatumiwe umukenyezi wo mu ntara ya Bururi yabuze ikibondo muri ubwo buryo kugira atange igihamya Ndayisenga Kursum yarabuze ikibondo muri ubwo buryo
hama namutwaye kwa kamye hari haheze nk'iminsi ibiri acambwira ati gwari uyu mutura kugirira kamaro ati iyo ngwara ndayibona nizabana mu ma rero je ndicara ngaho mbona bitera vyanka marasa atera umenga arakamye ati atangura gutapika ariko guhagura hama rero ncamvuga ati umwana wanje kwera arampfanye canige ngo ubona ati hinge simbe kwa muganga ndagenda ku bitaro buta acambwira ati bace batuma ko ambirasi dusha turagenda ni Bururi gushika Bururi muganga cyashika muri amo majisha ati umwana yapfuye keratigira kandi umwana wawe yishwe na malaria
kuva umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanyikiza sida atangaje ko ingwara ya malaria ibaye ikiza mu Burundi ibikorwa byakozwe byaratunye ibiharuro by'abafatwa bigabanuka muganga Habarugira arunguye umugambi w'igihugu wo kugwanya malaria abifitiye gihamya
kuva umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida atangaje ko Burundi buri mukiza cha malaria ibiharuro vyagiye bigabanuka kuko ico gihe kundwi hari abagwayi baba bihumba 200 kundwi bagwara malaria ariko uwo munsi turi kubagwayi baba bihumba 100 kundwi ama n'intara nyinshi kubera akazi ibikorwa vyagiye birakogwa nico catumye abagwayi ba malaria bagabanuka novuga nka misegetera iheruka gutangwa mu gihugu cyose bavuga ibikorwa byo gupompa mu mazu umuti wica imibu ahantu bavuga mu ntara za Cankuzo za Rutana n'ubu mu ntara ya Karusi aho rero ntibagiye abaganga bagiye kuvura kugira ngo bafashe bari basanzwe bari ku kivi ivyo no bikorwa hanene vyatumye ingwara ya malaria igabanuka
abamenyesha makuru bitavye ugo ruganda barashima ko ubushikiranganje bw'amagara abantu bubona ko bafise uruhara ntangere muri ugo rugamba rwo kugwanya malaria Dushime Ornella wo kuri Radio Destiné FM yishimira uruhara afise mu guhimiriza abarundi n'abarundi kazi mu bijanye no kwirinda malaria.
Ni inyigisho ngira kamaro ku bamenyesha makuru cyane cyane bakora ibiganiro by'amagara y'abantu twabonye ikiza cha malaria ko cabaye ikiza muri iyo minsi yahera mugabo ko kiriko kiragabanuka mugana aho byagabanutse ibiharuro bikiri hejuru ko ari uruhara rwacu ko gufasha leta ko gufasha abarundi batwumviriza guhimiriza kugira ngo ico kiza tukirandurane n'imizi biciye mu byo twandika biciye mu byo mu biganiro byacu kugira ngo dushobore kurandurana ikiza ca malaria ngaha mu Burundi
ugo ruganda kubamenyesha makuru watunganijwe n'ikigo CIEP kijejwe guhimiriza iterambere mu gihugu gifadikanije n'ishami rya ONU rijejwe abana ku isi UNICEF mu funyafunyo y'igifaransa Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
arakoze cyane tunyarukire mu gihugu cya Kenya komisiyo y'amatora yatangaje ko isubirwamo ry'amatora y'umukuru w'igihugu rizaba nk'uko byari biteganyijwe kuri uyu wa kane ibyo byemejwe nyuma y'ukuru cy'iko rw'ikirenga runaniwe kuburanisha urubanza rw'abifuzaga ko ayo matora asubikwa umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta Raila Odinga yahamagariye abayoboke be kutazitaba amatora naho perezida Uhuru Kenyatta asaba abanyakenya kuzakoresha itora ry'ejo kwerekana ko Kenya ari igihugu cyunze ubumwe kuri telefoni turi kumwe na Bwana Dorimana Semana numwe mu mpuguke mu bijyanye na politike impuzamahanga Bwana Semana ukurikije ibyo wumvishije urabona niki kizaba mu gihugu cya Kenya ku munsi w'ejo
murakoze cyane ikigaragara gusa nuko bitoroshye amatora ejo igere byose azaba ariko azaba ku gice kimwe cy'abaturage bashyigikiye ubutegetsi nibo bazitabira amatora ariko igice kidashyigikiye ubutegetsi cyari muri NASA byanze bikunze birumvikana ko bo batizigera bitabira ayo matora nk'uko umukuru wabo Raila Odinga yabitangaje
ikindi kibazo urukiko rw'ikirenga nirwo rwategetse ko amatora yo mu kwezi kwa munani yabaye imfabusa uyu munsi urwo rukiko rwagombaga gusuzuma ikirego cy'abatavuga rumwe na leta basaba ko ayo matora yakwigizwayo ariko habonetse abacamanza babiri mu bacamanza barindwi ibyo byo bivuze iki
ikigaragara nuko mu mpamvu zatangazwe nuko twashyize kubikurikirana ku mateleviziyo muri Kenya bavuze ko kubera iterabwoba ryinshi hari vice perezida w'urwo rukiko rw'ikirenga ngo yabashyize kuraswa ejo ariko basanga atari muri iyo modoka yaraswe araswe umushoferi we bivuze ko yaragifite ihungabana hanyuma abandi bagiye batangaza ko bamwe bafite ibibazo by'uburwayi cyangwa abandi batabasigiye kuboneka gusa ikigaragara ni uko umuntu avuze ko bagize ubwoba bwo kuza gufata icyemezo nk'iki kureba igihugu cyose umuntu ataba abeshye mu by'ukuri habayeho ikintu cy'igitutu bashyizweho na leta iriho ubu ndetse n'abarwanya iyi leta bakaba bumvaga ko icyemezo cyose bafata cyahungabanya cyane ubuzima bwabo bwite
ese ubona aya matora azahabwa agaciro igihe icya kabiri hafi icya kabiri cy'abanyagihugu bafite uburenganzira bwo gutora batazahitabira iryo tora
biragoye cyane urebye ni nabyo utavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje mu ijambo rye rirerire yatangaje no munsi ahagana mu masaha 11 zo mu gihugu cya Kenya cyane ko hari n'umucamanza ari n'urukiko rwari rwemeje ko abakozi bose bahagarariye amatora mu turere no mu ntara bagiye mu buryo butemewe n'amategeko.
Bwana Dorimana Semana, turagushimiye cyane akanya katubanye gato, ariko aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri saha. Dushimira injeniyeri Sule wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Fatuma Alemas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya 17 mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidene Yongabo. Mugire umugoroba mwiza. Thank you.